Hili ni Sauti ya Amerika. Isuja Amerika libandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ngiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel niyo ngaho ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Uyu munsi kwa gatanu niho ingoro nshasha igiye kubamwo ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yubatswe ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yinjirwa Icese.
Iri genekerezo rya 2007 nyakanga mwaka wa 2009 numunsi w'intibagiranwa mu mateka y'ubutacumbi. Burundi wese ahari arakwiye kwishima yishimirize, turateye intambwe idasanzwe.
Uwo ni perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije agaragaza umunezero. Abantu 2022 nibo bahagaritswe mu ntara za Bururi na Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Incamake y'amakuru yo hirya no hino ku isi tubashikiriza mu kanya gato. U Rwanda rwakiye abantu barondera ubuhungiro 66 bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya, bari mu mugwi wa mbere w'abantu 500 bazorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha u Rwanda rwagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe azoshingurwa ejo kuwa gatandatu mu karere ka Zimba yavukiyemo. Abakozi ba leta amajana n'amajana muri Afrika y'Epfo bagize imyerekano ku mugwa mukuru Pretoria mu ntumbero ibandanya y'ukwiyamiriza urugero ruri hejuru cyane rwo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kugandagura abakenyezi n'abana. Aya makuru nayo yandi tubafitiye, turagaruka ku mukanya gato cyane. Mugume hafi ya radio yanyu. Deni dori makuru ya hijyano hino twabateguriye. U Rwanda rwaraye rwakiye abantu 66 barondera ubuhungiro bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya, umugwi ugizwe n'abava mu bihugu bya Sudani, Somalia na Eritrea. Benshi muri bo bari abana, nkuko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi. Bari mu mugwi wa mbere w'abantu 500 bazorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha leta y'u Rwanda yagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ajejwe gufasha kwakira abantu bapfungiwe muri Libya igihe bariko bagerageza gushikira karere k'Iburaya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryararondeye ibibanza byo kwimuriramo abo bantu. Bamwe muri bo barungitswe mu gihugu cya Nigeria, cya Niger muri Antunga muri Kahise. Nibihugu bike gushika ubu vyemeye kubakira. Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe azoshingurwa ejo kuwa gatandatu mu karere ka Jimba yavukiyemwo. Diane Ninihazwe araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuryango w'umwisi Robert Mugabe wivuguruje uhitamo kuzomushingura mu rugo rwiwe nyuma yaho wari waremeye ko yoshingurwa mu kibanza gishingurwamo intwari kiri mu kumurwa mukuru Harare. Umushikiranganje w'ubutungane muri Zimbabwe yagize ati, "Nta minsi yari iheze batubwiye ko baryohererewe ko yoshingurwa mu kibanza c'intwari, ariko ejo kuwa kane batumenyesheje ko bisubiye ko bashaka kumushingura mu karere ka Zimba." Umuryango wa President Robert Mugabe ntiwatanze isiguro y'icatumye bahindura iciyumviro, gusa agishengera haba gisa no guhangana hagati ya leta n'umuryango. Leta asigura ko ivyiza yo ruhukira aharuhuki izindi ntwari, umuryango nawe ukanana uvuga ko ubwiwe yashengeye yivugiye ko ashaka gushingurwa mu rugo rwiwe. Umuryango wumvikanishije kandi ko ugushingurwa vyoba mu kanywa babu hagati y'abanyamuryango, kuko nyakwigendera yari yaratomoye ko atanumwe mu bamuhiritse ku butegetsi mu 2017 yifuza ko yo muherekeza ubwa nyuma. Ikitaramenyekana kugera ino saha nuko iyo mihango ejo kwa gatandatu izoba muri ako kanywa babu yari yaripfuje.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abakozi ba leta amajana n'amajana mu gihugu cya Afrika y'Epfo bagize imyerekano ku mugwa mukuru Pretoria ni mu ntumbero ibandanya y'ukwiyamiriza urugero ruri hejuru cyane rwo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kugandagura abakenyezi n'abana. N'abana abantu ibihumbi n'ibihumbi baragize imyerekano inshuro zitarike muri Afrika y'Epfo mu ndwi zirangi, ni nyuma yuko ifatwa ku nguvu n'igandagurwa ry'umunyeshuri wo muri kaminuza vyatumye hatangura umugambi ku mbuga ngurukana bumenyi wo kwiyamiriza ubwo bubisha. Abakenyezi barenga ijana barafatwa ku nguvu uko umunsi utashe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko igihugu ciwe kiri mu bihugu bityoza agateka k'umupfasoni kurusha ibindi ku isi. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Arabia Saudite vuba izotanga ku nshuro ya mbere visa ku ngenzi zifuza kugendera icyo gihugu ziba iziratira ijisho canke iziza kuharukira. Dusubire twumvirize mugenzi wacu Diane Ninahazwe kuri Donido kuri iyi nkuru.
ibihugu bizoronswa amaviza ya bamukera rugendo ni 49 ariko bitarashobora gutomoga. Bamwe mu bakurikirana iby'ingenzi bavuze ko ari ingingo nziza, naho bamukera rugendo bashobora guhuta badahurumbira ico gihugu gifise isura mbi mu makungu mu vy'ukubahiriza agateka kazi na muntu. Kugira ngo umuntu agendere Arabia Saudite yabwirizwa gusaba uburenganzira bwo kwinjira mu ico gihugu afise visa nk'umuislam aje gusengera mu bibanza vyeranda canke naho akabaje gukorerayo arungitswe n'igihugu ciwe. Nta mugore yubatse yari yemerewe kuhagendera wenyine atari kumwe n'umugabo wiwe canke umwe mu baryango b'igitsina gabo. Mu gihe muri Arabia Saudite umufasoni abwirizwa kwambara yikwije akitwikira umubiri wose, umukuru w'igisata kiraba iby'ingenzi Ahmed Al-Kateb yavuze ko bazokorohereza buri mufasoni n'umwigeme akaza yambaye uko avyifuza ariko yikwije. Inzoga n'ivyambiye vyose bizoguma ari kizira muri ico gihugu.
Mwanda nyakumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu baragabisha ko indwara y'ikiza ishobora kugeramira amakungu ishobora kwaduka yamara ntibazi igihe iyo ndwara izokwadukirako. Abajejwe amagara y'abantu bagabishije ku vyerekeye iyo ndwara y'ikiza muri yindwi mu gihe abategetsi b'ibihugu byo ku isi bakoraniye mu nama rusange ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Abo bahinga bavuga ko ico kiza gishobora gukwiragira ku isi yose mu kiringo c'amasaha 36 kigahitana abantu bagera ku miliyoni 80. Batangaza kandi ko ico kiza gishobora gusinzikaza bikomeye ubutunzi ku isi. Umugwi wigenga wabo bahinga mu vyerekeye amagara y'abantu utangaza ko intambwe zikomeye zashyizweko mu vyerekeye ubuvuzi mu myaka itari mike irangiye. Batanze akarorero k'indwara ya sida mu ntango iherezo ry'abayanduye kwa rugupfa. Yamara batangaza ko muri iki gihe uburyo bwo kuvura abafise iyo ndwara bwahindutse, ubushakashatsi ku vyerekeye gutora urucandago kuri iyo ndwara bukaba butanga icizere. Vyongeye haravugwa ko indwara ya malaria ishobora kuranduranwa n'imizi burundu. Malaria gica abantu 500,000 ku isi ku mwaka utashe, benshi muri bo abana. Abahinga mu vy'ubumenyi bari hafi yo gutorera inyishu indwara ya Ebola. Incandago kuri iyo ndwara ziza ziriko zirakoreshwa ku banduye iyo ndwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere y'izo ncandago Ebola yica abagera ku bice 90% by'abantu bayanduye, yamara ubu ibintu siko biri. Indongozi igishengero ry'aba Orthodox muri Ethiopia yasavye leta gutanga umuco ku bugizi bwa nabi no guturira amashengero bemeza ko vyabaye indanse. Babivugiye mu butumwa batanze ahimbazwa umunsi mukuru witiriwe umusaraba mweranda uzwi ku izina rya Miskel muri ico gihugu. Diane Ninini hazwe adufite ibindi kuri inguru.
Umwe mu bategetsi muri iryo shengero riguriyemo benshi muri Ethiopia yagize ati, abakirisitu ba Orthodox ntibishimiye leta ihari. Turakeneye ko indongozi z'iki gihugu zigira ico zivuze, ni kuki zicereje. Abasesangura ivya Ethiopia bavuga ko ico cuka hagati y'ishengero ry'aba Orthodox na leta gishobora kuvyura uruhagarara n'imishamirano hagati y'abadasangiye ubwoko muri kino kiringo ico gihugu citeguriye amatora yo mu 2020. Ishengero ry'aba Orthodox gemeza ko amashengero 25 muri rusangi ariyo yaturiwe muri ino myaka ibiri heze. Mu gihe bamwe bemeza ko ayo mashengero aturirwa n'abanka imyemerere y'abayasengeramwo, hari urundi ruhande ruvuga ko n'ikibazo c'ubwoko n'ubutaka vyoba vyihishije inyuma y'ayo matati.
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi d'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira mukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook hamwe n'ikibanza cacu ca internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Burundi, aho perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza asaba uzomusubirira kuzokubaka ikirimba c'uburaro bw'umukuru w'igihugu. Yabishikirije no musubi ku wa gatanu mu birori vyo kugurura ingoro umukuru w'igihugu agiye gukoreramwo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo, dusomegwa na mugenzi wacu Pierre Claver iyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Mu ijambo ryo kwinjira iyo ngoro nshasha igiye kubamwo ibiro vy'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yagaragaje umunezero mu kuvuga ko igenekerezo rya 27 kuno kwezi kw'icenda ari ntibagiranwa ku Burundi.
Iri genekerezo rya 27 nyakanga mwaka wa 2019 n'umunsi w'intibagiranwa mu mateka y'igihugu cacu Burundi. Burundi wese hari arape kwishima yishimirize. Turateye intambwe idasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ngiye intango y'amateka mashasha ubwiza buve ngaho ku mutso w'igihugu ushware igicozo cy'urundi girahuba ubagwe girahurara uharamutso turasezereye usembera turasezeye akagaye n'agasuzuguro kugihugu cyacu cy'urundi.
Iyo nyubakwa iri ku mutumba Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Leta y'u Burundi yashimye kuyitirira Ntare Rushatsi umwami yaguye imbibe z'u Burundi. Umukuru w'igihugu yagarutse kuri bimwe mu byaranze uwo mwami wa mbere w'u Burundi ari navyo byanatumye yitirirwa iyo nyubakwa.
Ubwa mbere Ntare Rushatsi yakuye gusimbira hamwe n'akajagari byaranga abakuru b'imyango ku ngamba mu Burundi icyo gihe buri muryango warigira umwami. Ubwa kabiri Ntare Rushatsi yabumurije abarundi mu kugwanya igikenye n'agahotoro kugwarwanije abansi akabanesha bose n'iyuragi n'abandi bamukurikiye bagendeye mu kumera amashi. Ubwa gatatu Ntare Rushatsi yazanye ubumwe hagati y'imiryango yabaye gahuza imiryango y'abarundi. Ubwa kane Ntare Rushatsi yabaye amirukiro kuri bose kuko yari hejuru y'imiryango. Ubwa gatanu Ntare Rushatsi yazanye ubutungane n'ingingo ahabwa ubujyajya n'ingimba ujya rero abarundi barundi kazi ubutungane bw'abarundi ba bwa mbere uratandukanye n'ubucamanza bwaje hanyuma y'abakoroni.
Uyo mukuru w'igihugu ahari agiye gukorera muri iyo ngoro mu kirengo cy'amezi umunani asigaye ku butegetsi. Iyo ngoro nshasha nta buraro burimwo. Perezida Nkurunziza atera kamu zo mukorera mu ngata kuzokubaka ikirimba kiri mu buraro kandi kibereye ijisho.
Turashimiye Imana mushobora byose yo yashimye ko iki gihe cyiza gishika ari twebwe turamutswa u Burundi, ariko kandi turazi ko abami n'abakuru b'igihugu batwitangiye imbere bakoze byinshi. Kugiryo rero uzo gukora mu ngata n'abazozi inyuma yiwe tubasabye guca baheraho tugejeje bubake ikirimba mu kibanza gisigaye.
Li Shangle aserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi ari naco gihugu catanze mfashanyo kubaka iyo ngoro yari yitavye ibirori. Mu ijambo yashikirije yibukije ko igihugu aserukira kimaze gufasha byinshi haba mu bijanye n'inyubakwa rusangi n'ibindi bikogwa by'iterambere. Userukira Ubushinwa mu Burundi yashikirije ko ugufashanya hagati y'ibyo bihugu bibiri kugiye kubandanya. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arakengurukira Ubushinwa hamwe n'indongozi zabwo zagumye hafi y'u Burundi mu gihe avuga ko hari ibindi bihugu vya buraya vyateye akagera u Burundi. Mu majambo yashikirijwe yaba iby'umukuru w'igihugu w'u Burundi canke igihuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi na nahamwe humvikana gaciro k'amafaranga yakoreshejwe mu kubaka iyo nyubakwa.
Urakoze Pierre Claven, iyo nkuru yari inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baje umusomewe rero na mugenzi wacu Pierre Claven. Iyo nkuru radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu Maitre Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imberakuri yamiriye kure ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwakira impunzi z'abanyafrika zituruka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo yashize ahagaragara uwo munyapolitiki avuga ko atari igikorwa kigaragaza ubuntu. Yavuze ko ari uburyo leta y'u Rwanda yahisemwo irondera gutuma amahanga atabona ko ihonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwubusa yabanje kubaza Maitre Ntaganda impamvu basohoye itangazo ryiyamiriza ingingo ya leta y'u Rwanda.
Impamvu tutemeranya n'abiya leta y'u Rwanda ivuga ngo yazanye za mpunzi zabaga muri Libya kubera ko ari umutima w'ubumuntu, ari umutima wa Kinyafurika. Mbega umutima w'umuntu, abo bantu ibyo bakora bisa nka bya bindi by'amahira y'ingona. Kuki u Rwanda rutabanza ngo ruzane bari abanyarwanda bahungiye mu bihugu byose, aho ugenda mu bihugu byose byo ku isi, aho ukandagiye wasanga abanyarwanda babaho mu mibereho myiza? Niba u Rwanda rufite umutima mwiza, ni rubanze rwemere ko bari abanyarwanda b'ingeri zose batahuka bakaza mu Rwanda bemye nk'uko bari kuvuga ngo bafite wa mutima mwiza wo kuzana abanyafurika
bahije. Maître Bernard Ntaganda, hari gahunda ya leta y'u Rwanda yo gucyura impunzi irazwi, hari za gahunda za Kamanda Sigo and Teri bagenda bakajya mu bihugu birimo impunzi bakabazana bakabereka ko u Rwanda rutekanye bakajya kubwira bagenzi babo. By'umwihariko hashyizweho n'icyitwa secession clause bigaragaza ubushake bwa leta y'u Rwanda ko nta munyarwanda uhera hanze. Ibyo ngibyo urabishingira kuki kuvuga ko hari abandi banyarwanda b'impunzi bari hanze?
Iyo bintu reka mbese ni bya bindi by'itekinika bya FTA, bya bindi byo kubishya, ariko ayo magambo FTA bivuga inyuma yaho aba yihishe ikintu. Ndaguha nk'urugero, hari umunyapolitike uriya Padiri Nahimana yashatse kuza mu Rwanda kugira ngo agaruke mu Rwanda. Ibyo mwambo bamukoye murabizi, banze ko yinjira mu gihugu. Ibyo FTA bivuga rero biriya ni bya tekinika. Reka njyewe reka mbasete, ariko ndabasekisha iryinyo rimwe kuko nzi neza ko ibyo bavuga nabo batabyemera. Barashaka ko haza abanyarwanda babandi b'abaturage babandi baza mu Rwanda badashobora kuvuga. Ntabwo bashaka ko abanyarwanda bose batahuka bakaza mu Rwanda, ntabwo bashaka ko abanyarwanda b'abanyapolitike baza bakavuga kugira ngo bavuge ibibi FPR ikorera abanyarwanda. Barashaka abanyarwanda baza bunami b'abanyarwanda basa nkaho ari impunzi mu gihugu cyabo.
Muranenga iki cyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kuba yakiriye izi mpunzi z'abanyafurika zivuye muri Libya, nyamara amahanga kurenza no mu gabane wa Afurika ni cyemezo yashimye kuba ari ubushake u Rwanda rwagize bwo kwakira izi mpunzi mu gihe hari ibindi bihugu bitateye iyo ntambwe. Murumva ijwi ryanyu ritaza kuba nk'agatonyanga mu nyanja?
Ntabwo ijwi ryacu rishobora kuba nk'agatonyanga mu nyanja, cyane cyane ko ijwi ryacu ni ijwi ry'ukuri, kandi ijwi ry'ukuri niyo ryaba ari ijwi rimwe mu majwi ibihumbi n'ibihumbi. Ijwi ry'ukuri riteka riratsinda, ijwi ryacu riratsinda cyane cyane ko twerekana dushingiye ku bintu bifatika ko iby'u Rwanda rukora ruvuga ngo batana zira mu ziriya nongembisirimo nka ya yandi y'amarira y'ingona. Ni rubanze rwemere ko mu Rwanda haba urugo rwa politiki, ni rubanze ruhagarike guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uburenganzira bwa mbere leta y'u Rwanda igomba gutanga ntabwo igomba kubuha abanyamahanga igihe ihonyura uburenganzira bw'abanyarwanda. Twe muri PS niko tubibona. Kuba rero ishyaka rya FPR ryafashe kiriya cyemezo cyo kuzana bariya bantu ni ubwo bwo kugira ngo ibeshye, nabyise ko ari uburyo bwo guhubika amahanga rubeshyabeshya kugira ngo rurishe bya bikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane uburenganzira batavuga rumwe nabo. Ndagira ngo nkwibutse naribagirwa, ubungubu leta y'u Rwanda yahagurutse igiye gucyura kuzana zira mpunzi z'abanyafurika ba muri Libya, kandi ikibagiza ko isi amahanga yose azi ukuntu leta y'u Rwanda yarashe impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya Kiziba. Ese ubwo umuntu ifite itagiriye ziriya mpunzi z'abanyekongo izica none ikaba igiye kuza n'izindi mpunzi bariya abanyafurika babaga muri Libya? Ubwo ni urukundo? Ahubwo biriya bisa nka bya bindi abanyarwanda bavangwa nibwo guhungira ubwayi mu kigugu.
Hari icyo mwiteguye kubwira leta y'u Rwanda ubwayo?
Leta y'u Rwanda icyo tuyisaba, mbere yuko ibeshyabeshya, mbere yuko ishaka gukingira ibikorwa bibi byayo byo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ishakisha buriya buryo bwo kuzana zira mpunzi z'abanyafurika zimwe, nibanze icya mbere yubahirize uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icya kabiri, niyemere ko abatavuga rumwe nayo bafite uburenganzira bwo gukora politiki mu Rwanda, kandi yemere amahanga ko itazongera guhungabanya uburenganzira bwa zira mpunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye.
Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri, ndabashimye ku mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nanga mbakora cyane bana abagize.
Ratijwe ya Amerika i Washington DC mu Burundi abantu 22 nibo bahagaritswe mu ntara za Bururi na Rutana mu manuko bushiruhuseruko bw'igihugu kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye 20 muri bo bagirizwa kuba bari mu idini ritemewe n'amategeko mbwe babiri bikekwa kuba batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ariko hari abavuga ko bamwe mu bafashwe bahagaritswe kubera imvoza politique ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Eroje Urikaneza
Abahagaritswe vuba ni misori ibiri yahitwa Rwankona muri zone Kiremba komine ntara ya Bururi mu manuka bwo Burundi bafashwe ku munsi wa gatatu w'iyindwi bagirizwa gutunga ibirwanisho mugabo mwisa kwa jyabaye ku muhani wabo abaryango bemeza ko ata kintu na kimwe kitemewe n'amategeko canke giteye amakenga cahafatiwe nubwo biruko baciye bajanwa mu gashoro k'ipolisi muri komine ya Bururi aho gushika kuri uyu wa gatanu bagifungiwe amakuru ava mu muryango wabo wamenyesha kwifatwa giyo misore ni nyagaje imvo za politike Umwe mwavukana itwa Elvis Bukeyeneza n'umunywanyi w'umugambwe Senere utavuga rumwe n'ubutegetsi aherutse gutorwa kubicegera c'urongo uyu mugutegura amatora mu ntara ya Bururi CP mugabo buramatari w'intara hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara baramwiyamirije buramatari we yoba yanitwaye mu gutegura amatora seni asaba ko yosubirizwa nk'uko amakuru ijwi rya Amerika ryaronza bivuga Ayo makuru abandanya ashikiriza ko Bukeyeneza yagirizwa kuba yagerageje kuburizamwo umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu mwaka w'2018 aho yari yahamagariye abantu gutora oya muri referendum indongozi za Senere Bururi zisabire kurwajya abo basore babiri zigahamagarira nyabuna ubutungane n'igipolisi kwirinda gukoreshwa na bamwe bamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi mu ntara Ibibazo hagati y'abategetsi b'intara n'umugambwe Senere bikomeje kuvugwa mu nama mushikanganje w'intwari yo hagati yagirishije kuri uyu wa kane nka buramatari wa Rumonge mu manuko bushiburengero yemeje ko abanywanyi ba Senere ari bo bibomorera ingoro zabo Juvenal Bigirimana
twe twaribaza duti ibi bintu bituma mu Rumonge bavuga ngo ingoro ya Senere zononywe ingoro za Senere zononywe iyindi migambwe ifite ingoro ntiyagira ingorane n'imwe zigira n'ukubera iki duti rero dufate amashirateje adasanzwe muri zone muhuta mwijoro aho muri komite mixe de securite bacha bafata abahungu batatu umwe afise inyundo imwe bakora mu gasuka ni yukubomora afise kimito afise ibipanga bafise ibiziriko ubwo nyene bagifashwe reaction ya mbere urongoye ugwaruka gwa Senere mu ntara ya Rumonge yahamagaye musantere ati abo bantu uraraba kingone ngufi kuko nari wanje cyo tuma twamenye ko arabasenere bari impande y'ingoro yabo urumva bagira abayibomore bakuvaho tubafatiye ndababwije kuri kugeza ubu nta ngoro n'imironekara
gade niyo kuri twari ntara y'amakamba mu manuko na wati Senere yigisha kugaragaza inzego
amajambo bavuga menga sinzi baje bavuga baravuga yuko baje guhindura ibintu hageze naho mbere abanywanyi babo bigisha kugaragaza ubutegetsi kuko bavuga bati bunyeni abanywanyi babo ngo byanga bikunda ngo bubira 20 ngo kwasa bategereza kukira moto muri matikirese iyo ngendo mbi yakagaye n'akagagazo no kuvuga amajambo kugira ngo berekane ko baje bafise ingufu muri ubugambo wonyine yindi migambo yose imeze neza
ariko Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru wa Senere asanga hari gitangaje kubategetse bamwe bamwe
tangaze n'ikimwe kuko nabonye ko umugambo Senere ariho tungwa gatatu mugabo ivyukoregwa bivuga turafite amaraporo y'abantu bacu bahohoje bari ntara murongoro mugabo mu maraporo natanze ngaha ntabivuga ko Senere ariyo iyibi irabiri ibyo nabiri Senere ntabihanganywe n'intwaro Senere n'umugambi wemewe kuko watanze ibisabwa byose kuva ko wemewe n'umugambi uri hasi y'amategeko ugengwa n'amategeko y'igihugu by'ukuri twumve ko ni umugambi umwe muri ya migambi 35 yemewe n'amategeko yemewe n'ubushikirangaji utiza gukora rero wisubiza amategeko
abandi bantu 20 bagizwe n'abagabo 10 n'abakenyezi 10 bafungiwe mu ibaho rikuru rya Rutana mu manuko bushiye ubuseruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bahagaritswe n'iperereza mu munsi nyene ku musozi Rusunu muri komine Rutana bagirizwa gusengera mu kibanza giteye amakenga no kugumuka Bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu mu Rutana basaba ko borekurwa bakishimikiza ko abantu bose bafite uburenganzira bwo gusenga uko bavyumva naho bashaka mu gihe ata muntu numwe bahungabanije umutekano. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio ya
uno mwanya wahariwe inkino kuvyereka inkino zitegekanywa mu mpera zindwi mu Rwanda aho rukino rwa Proline yo muri Uganda na AS Kigali yo mu Rwanda ruzwa mwihiganwa gimpuza amashira hamwe CAF akaba ari no rukino rwa Super Cup mu mupira w'amaguru mu Rwanda nitangura rya champion yo kugwego rwa division ya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe
Mwiriwe neza Fidel, amakuru yanyu.
Amakuru ni meza. Duhere kuri urwo rukino rwa Proline muri Uganda na AS Kigali yo mu Rwanda mwihiganwa gimpuza amashira hamwe CAF. Ubwo rukino ruzoba ryari ruko rutegekanywa gute?
Urakoze cyane Fidel. Ejo kuwa gatandatu nibwo uyu mukino uzabera kuri Stade Rugogo ni Kampala aho uzaba ari umukino wo kwishyura ku ntera ya kabiri yo guhatanira igikombe cy'impuza amashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation. Aha rero nakwibutsa ko ikipe ya AS Kigali izaba yasuye Proline Academy muri Uganda mu mukino ubanza urabera i Kigali. Amakipe yombi yari yaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Aha ngaha rero bisabwa ngo AS Kigali itsinde kubera ko baramutse bananganyije ubusa ku busa AS Kigali yahita isezererwa kubera kiriya gitego cyo hanze. Biravuga ngo AS Kigali yarageze itsindire hanze cyangwa se nubwo yanganya banganye ibitego kuva kuri bibiri kuri bibiri bitatu bitatu bine bine birumvikana Fidel ko ari akazi katoroshye.
Naho ku rukino rwa Super Cup mu mupira w'amaguru mu Rwanda byifashe gute?
Uko bimeze kuwa kabiri cy'umweru gitaha nibwo nyine hazaba kiriya gikombe cyangwa se rarushanwa ryo guhatana igikombe kiruta ibindi ibyo bita Super Cup mu rurimi rw'Igifaransa. Aha rero ikipe y'abatwaye igikombe cya shampiyona mu Rwanda iyo ngiyo ni Rayon Sports izahura n'ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu cyangwa se igikombe cy'amahoro yewe ni AS Kigali. Umukino uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Umukino uzatangira nyine isaa 9 n'igice kuri wa kabiri aho rero abantu biteze ko umukino uzaba ukomeye cyane 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 ko ikipe ya AS Kigali muri iminsi na Rayon Sports bahora mu mahari bahora bahanganye. Rayon Sports nk'ikipe ifite abafana benshi ariko na AS Kigali ivuga ko nubwo nta bafana benshi ifite gahunda yo kugira ngo yongere abafana bayo cyane cyane ko muri iki gihe AS Kigali nta bafana benshi ifite Fidel.
Haravugwa n'itangurwa rya shampiyona ku rwego rwa division ya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda iryo higanwa rizotangura ryari?
Nkuko twari tubikomojeho iri rushanwa rya Super Cup cyangwa se igikombe kiruta ibindi ni biba ari nk'urufunguzo cyangwa se kuba batanga fever cyangwa se batanga uburenganzira bwo kugira ngo irushanwa nyirizina rya shampiyona ritangire. Ubwo rero niba igikombe cya Super Cup kizaba kuwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi ni ukuvuga ngo tariki ya kane ukwezi kwa cumi hazaba ari kuwa gatanu cy'umweru gitaha nibwo shampiyona nyirizina izaba itangiye. Aha rero kuwa gatanu hateganyijwe umukino umwe rukumbi AS Kigali yakira APR FC kuri Stade Kigali Nyamirambo. Kuwa gatandatu bukeye bwaho hari indi mikino igeze kuri ine aho ikipe Gasogi United izakira Rayon Sports kuri Stade Amahoro Remera. Mukura igakina na Espoir Ibutare. Ikipe ya Bugesera izaba iri kumwe na Heroes bazakina ku kibuga cy'i Bugesera i Nyamata. Undi mukino kuri uwo munsi wa gatandatu Etincelles FC izaba ikina na Kiyovu Sports bazakina kuri Stade Umuganda Rubavu. Indi mikino itatu isigaye Fidel izaba ku cyumweru aho Marine FC izakira Gicumbi FC kuri Stade Umuganda Rubavu. Undi mukino uzahuza AS Muhanga na Musanze FC bazahurira i Muhanga Igitarama.
Ego
undi mukino uzaba usigaye Police FC izaba yakira Sunrise. Umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo Fidel.
Urakoze ari Claude Jean-Claude Munyandinda ekra tubwira inkino zitegekanywa mu Rwanda. Turagushimiye Njuti mwese mwakuri kia njibigani yuna makuru tuwati wafite kulisa hani wabigaro kia dushimi le Peter Handley ya tufaje muhinga bugivzi umana Geoffrey Mutagoma ya tufaje kwegera njibigani ya tukwa bateguri wabiha galaria ni Frederick Ngundikije kuri mikro mwale kumena anje Fideni yonga mugiri bihevdiza numugoro wa mniza mubandanya kumvili zibigani yuvzi atuvzi misi yose kuri radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.